nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchuti namba wakunzi wakadiyo nzamba agateka kawe kazi makuru yukuru numusu wa mbele tulivige nekezu ya mirongi vili naga tanda turuhuma numuwa kayo mbele na mirongi vili na kande ayo tuwa tegulie tuya hira kungi ngo nguru nguru zikurikira abani chenda ni wawaraye baguye mugitero charaye kibaye mwiro jake mwizo neburinga yako mine gihanga munhara ya bubanza umuhari lede tabara hukwanya lete burundu kaba uwe manga ito gitero lete ya barisonda ishimi nayo ibandanya kwa girizigi huku kiwanyi ito gwanda kwa ito gaha indaro abo wagwanyi wata nenye mugi huku cha republika yane inuwaru usange ya Kongo. Ingingo hiyo kwemeza gufunga imyaka 10 umenyesha makuru Florian Langabiye ibandanya kwiyamirizwa n'amashyirahamwe atandukanye urunani turunora page ruvuga ko rurajwe ishinga niyo ngingo ugurana ni mwitangazo ryago rugasaba ko arekugwa kuko ataco ari karazira imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bakora imirimo isaba gukoresha umuyaga nkuba mu gisagara ca Ngozi no micungarano yaho kuko iyo mirimo isa niyahagaze haraciye ukwezi abanyagihugu bavuga ko batabona ingene bagiye kubeshaho imiryango yabo saya gusa twabateguye n'ayandi muraguma hafi mu kanya nido nido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha mwiriwe nongera ndabaramutsa amakuru twabateguye tuhere mu bijanye n'umutekano muke abantu barenga 9 abantu bagera kuri 9 nibo bamaze kumenyekana ko baraye bagandaguwe nkuko amakuru ava mu ntwaro avyemeza igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cabaye mu iriro ryo ku munsi w'Imana ushuri wa mbere muri zone Buringa ya komine Gihanga mu ntara ya Bubanza muharire dutabaruka ba wemanga ko ari wakoze ico gitero reka inkuru tuyibaze Edi Claude Ninahazwe.
Amakuru avangaho iburinga yemeza ko ugwa mugama sasu mesha avanze n'ibisasu biturika yatanguye kumvikana hafi igihe cy'isaha zine z'ijoro. Amakuru atangwa na leta y'u Burundi yemeza ko ico gitero cahitanye abantu 9 bari mu muhana umwe bagandaye harimo abakenyezi batandatu musirikare umwe mu bari baje gutabara abanyagihugu abandi 5 barakomereka bakomeretse hakaba harimo abakenyezi batatu. Ibindi byononekaye navyo ni modoka zibiri n'ipikipiki vyaturiwe hasambugwa n'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ahiburinga. Umuhari ugwanya leta ya Gitega ntiwatevye kwiyemerera ko ari wo wagize ico gitero ku birindiro bibiri by'igisirikare cy'u Burundi ikiri kuruza impanda n'ikindi kiri aho bita kwa Ndomboro bica abasirikare batandatu b'igihugu. Rede tabara imanga ko igiye kubandanya itera igisirikare cy'u Burundi kugira abategetsi b'u Burundi bemere baganire nabo badasangiye ivyumviro vya politike. Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere abategetsi mu ntwaro no mu nzego z'umutekano bakaba bari bahashitse kuremesha abanyagihugu baho iburinga. Igipolisi ikaba caciye cirara mu ishamba rya Rukoko bakurikira iyo abateye baje baturuka abandi baje gusaka mu mazu y'abanyagihugu babagiriza ko ari bo barerekera abansi b'igihugu. Mumenya ko urongoye ikambi dese ya passive Guantanamo mu Rukaramu n'icegera ciwe baraye mu gashoka police ya gisirikare inyuma yo guhagarikwa saa 5 zirenga z'ijoro bagizwa ko batatabaye nk'abarongoye igisirikare bakaba bavuye barekugwa mu gitondo abasirikare bo muri police militaire bahejeje kuriza ibendera ivyo bita iperu mu mvugo ya gisirikare.
Edi Claude Ninahazwe arakenuye leta y'u Burundi yameje ico gitero ivuga ko ari cabihevye caraye gikozwe muri zone ya Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu itangazo rya sohowe na leta y'u Burundi yageze igihugu c'u Rwanda gushigikira umuhari Rede Tabara ko ariyo ibamenyereza ikongera ikabaha ibigwanisho. Leta y'u Burundi isaba ko abari nyuma y'ibitero by'uwo muhari basangwa mu gihugu c'u Rwanda boshikirizwa u Burundi. Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo.
Leta y'u Burundi irateye ivyatsi cyo gitero kitagira izina cyakorewe bene igihugu bitekaniye mbere bari basanzwe bibereye mu kigandaro mu wabara leta y'u Burundi rahojeje imijyango yaburiye abayo muri icyo gitero kigayitse abakomeretse nabo ibipfurije gukira vuba leta y'u Burundi irasubiye kwiyamiriza inyifato y'igihugu cy'u Rwanda igihe imyimenyerezo n'ibigwanisho umugwi w'iterabwoba leta tabara udasiba guhekura Burundi n'abarundi mukwama wapi ya bene igihugu bitekaniye ataco bazira ikabisubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu cy'u Rwanda barengutswe imbere y'ubutungane leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutimbataza amahoro n'umutekano ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abene igihugu bagume bafatanye mu nda bagira urunani muntu mbere yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi barigamije atari gushira Burundi mu marira leta y'u Burundi isubiye gutera kamo abarundi bose kugira ngo bagire urunani mu kugwanya iterabwoba ijya ryo ryose no kumenyesha ababarongoye icyo cyose coba kibateye amakenga
Burundi akaba atari ubwa mbere bwagirije leta y'u Rwanda gushigikira umuhari rede tabara hari nyuma y'ibitero uwo muhari wakoze muri zone Gatumba kuwa 2023 kigarama mu mwaka w'ezo 2023 ariko u Rwanda rukaba rwariyamije ibivugwa na leta y'u Burundi kwerekana ko atamvu n'imwe yotuma umutekano w'umubanyi uhungabana umuvugizi wa leta y'u Rwanda Mufasoni Yolande Makoro yamenyesheje mu ndwi iheze ko atakuri na kumwe kurimwo mu byo leta y'u Burundi yamenyesheje kandi ko ataruhana na rumwe u Rwanda rufite mu bikorwa by'umuhari rede tabara turabandanya makuru twabateguriye ivyumviro bitandukanye vyatanzwe mu ihuriro riherutse kubera mu ntara ya Gitega ryahuje imboneza mu gihugu cy'u Burundi ikwiye gushyirwa mu ngiro kugira Burundi butere imbere ivyo bisabwa n'ishirahamwe Parseme mu mwihwezo ryakoze kuri uyu wa mbere inyuma y'ihuriro ryahuje imboneza mu Burundi cyatunganirwe na leta y'u Burundi Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe atarongoye leta y'u Burundi gufasha guhungura abarundi bahunze kuko nabo bafise ico boterera mu iterambere ry'igihugu tumutege yompi
mu ishirahamwe Parseme turashimishwa n'ikiganiro cabere igitega ejo bundi cyahuje abo twokwita imboneza mu gihugu ni ukuvuga leader d'opinion mu gifaransa cyahuje abantu se ibyumviro bitandukanye harimo abahoze barongoye ibihugu igihugu cy'u Burundi abahoze ari abashikiranganji ba mbere abahoze ari ivyegera by'umukuru w'igihugu abahoze barongoye inama nshingamateka abakuru b'imigambwe itandukanye ayo mashyirahamwe yigenga ikiganiro cyarabaye kandi abantu bashikiriza ivyumvira aho bahagaze nta kurya umuntu nta gutinya n'abaserukira leta ariho bari mushirangaje w'intwara wo hagati mu gihugu niho yari ari twadushimira rero ababiteguye na cyane dushimira na leta n'umushirangaje w'intwara wo hagati mu gihugu baretse ibyo biganiro bikaba urabona ko byari ganiro bifite kanovera kume kwa kera ni ibiganiro byahavugiwe baravuga bati ni intwari yihe yo haba kugira dushikire byahangira igihumbi na mirongo ine ibihumbi na mirongo itandatu ico turaba n'ikibazo c'amatora ingene cogera dufatiye ku cigwa twokura mu matora yose yagiye araba kuva urundi bucikukira gushika uno munsi kugira n'aya matora abo twimirije ashobore gutegurwa neza abantu barashikije ibyiyumviro bitandukanye hamwe byofatigwako hogira kiko kirahinduka twari uko dusaba ko leta yotera intambwe yindi ikomeye kugira n'abahunze bose bandi bashobore gutahuka barashyiwe n'umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu abyiyemeza ni ukuri ibi byo kwaba mu njyane ibyo mu 2015 bidahera turakwiye kubirangiza biriko dutesha umwanya dusamara ibintu byose dusanga byaradusize natwe turiko turapfusa igihugu kiko kiradukinana kandi n'ubundi abasanga ibusa guma bitana igisuma nibaza yuko two gukubita agashi hanyuma tugasaba yuko ni byavuye muri iyo nama byofatirwaho hanyuma tukatangiriza birajya mu ngiro twarashyize n'uko izo nama zigiye kutazerera ku mezi atatu n'abatashe kuzizamo cyane cyane abo hanze bagatabura bagatumirwa hari abari baje mugabo n'aba bose bafite inzitizi zibatuma bataza bakazikura mu nzira iyo n'indi ntambwe kandi turayisabye leta ko yotera imbere igihugu cy'u Burundi keneye ingufu za bose atawuhezwa nta kindi kizodukiza ntizokira ngo turirwa turashihana dukumirana duhezanyayo
nabara 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 Kabura kabura. Bange bange. Ahara bagaboniya kwibara.
Reka reka kabura. Ni wihibara.
Izo nduru zamaziko ziravuga hiwawe ziva kuki. Ntashaje. Kutwamiza muri rwasarera ya nisi yose.
Nije nabahamagaye ko mwita mu bitabarawe. Uroye nakubita nuwanyu. Genda murabe byo mu ngo zanyu mu mpamahoro.
Nukuvutse mbega umugabo ataza hisigeze geduranyu mice none udashonera uwo basezeranye ubona yo kubatwebwe bigenze gute basogokuru warayamaze bati kananira abagabo ntiyimye
mupfasi uwo mugabo numva avuga nk'ikihebe mupfike
bashingana uwo mugabo mbishi yose atashya ndaza kumahira ejo bundi hari umugenzi Yamshiri agache kwa fisu muhawara. Bakwe gana. Ariwe mewa nzira. Una moshi rero. Nari yu mutima menyo. Nda. Ma. Ari yu mutima menyo. Ata nguye kunja agagu. Nda muwaza nuwa muhawara wawe. Mziza muri musi. Wadi yu mkawa nuka mama horo na awa na wanji. Hako mesa kumburi zikufo. Nirishira hasi bashingana. Yashira simbirako aregagura. Namwe ni murabu kwa jizo.
Umuri gikinja na tugeze. Hari umugabo yiyuba ha. Kubita umugore wiwe. Ni inka. Zifite ba nyirizi. Zifite kubita. Mutwaza. Ibi ntibishobora guherera. Genda witura ubutungane. Natwe tuzokubera ibyabona. Uko mabi nk'ayo akorerwa abakenyezi. Ngimuntu ngo jihani wacu. Nuko bagabo gito badashengezwa ngo bahanwe hisunzwe amategeko.
Aka gakino mugashikirizwa n'umuhari n'amahoro. Igeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano.
Tuandanya makuru kwa teguri yeo. Unani tulunua page kwa mashira hamu ya hana lagate haa kazi na munu na demokrasi Burundi watewe mpunge nge ningi ingo hiru tsekwe mezgo. Na sayo nari yugu funga umenye chama kuru Floriani langabi imi ya kachumi. Mwitanga zuguru nani ruheruka gushira habona rubuga ko Floriani langabi ye atakinda hogwa ataru mugayo kumenye chama kuru rugasaba kwa rekugwa. Ibi muri iryo tangazo bikuru bikuru tubaze Alexandrine Keza.
Muri ubwo rwandiko ubwo runani rwibutsa ko Floriane Yangabiye aregwa guhungabanya umutekano w'igihugu akaba yafashwe itariki 30 Nyakanga mu mwaka w'2022 hadakurikijwe amategeko n'abakozi b'iperereza. Tournons la page bagaruka aho yafungiwe hose uhereye ku cicaro c'iperereza i Bujumbura hama agatwagwa mu buhero rikuru ry'Imuyinga ubu akaba amaze amezi yimuriwe mu buhero ry'Ububanza. Ugo rwandiko ruvuga ko yaragijwe kuvyo akora mu radio igicaniro hama aregwa ko akorana n'imigwi igwanya ubutegetsi ariko atavyemezo vyerekanywe. Kubwo runani Floriane Irangabiye ico kimwe n'abandi barundi isinzi ariko ahohotegwa n'ubutegetsi budashaka kumva uvuga ivyo budashaka akaba atakindi ahogwa atari umwuga wiwe wo kumenyesha makuru n'uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ivyiyumviro. Tournons la page bakabona ko iryo hohotegwa rya Floriane Irangabiye atakindi rigabije atari ukuburabuza abaharanira agateka kazi na muntu n'ibimenyesha makuru vyigenga. Ugo rubanza rwiwe rukaba kwerekana ko ubutungane mu Burundi ari igikoresho c'ubutegetsi. Tournons la page bakaba basaba leta na cane cane umukuru w'igihugu kurekura Floriane Irangabiye afungiwe ubusa vuba kandi atagisage kureka gukoresha ubutungane mu guhasha abatavuga rumwe na leta hama bakareka abaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bagakora ukuri kwamye n'abanyagihugu bakisanzura mu burenganzira bwabo.
Alexandrine Keza arakenuye imyidogo n'imyinshi mu banyagihugu bakora imirimo isaba ukoresha umuyaga nkuba mu gisagara ca Ngozi no mu micungayo yaho kuko iyo mirimo isa niyahagaze haraciye ukwezi. Imvo nyamukuru akaba ari kenaje umuyaga nkuba ubwo umucikagurika abanyagihugu bakavuga ko batabona ingene bagiye kubeshaho imiryango yabo bagasaba ishyira hamwe rizo gutorera umuti ico kibazo. Reka inkuru tuyibaze Janvier Habarugira.
Amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi no mu micungararo yaho bakora imirimo ikenewe mu nkuba bavuga ko iyo cyagurika y'umya nkuba barimaze mu hafi ukwezi ingaruka ngo ni nyinshi kuko byatumye bugarizwa n'ubukene ndetse bakavuga ko batabona ingene bagiye gucunga imiryango yabo. Ayo makuru nyene akavuga ko batonda ku kazi kuva mu gitondo ariko bakataha uko baje kubera kubura umya nkuba bakoresha mu mirimo yabo, bakavuga ko bakora bahomba.
Ambani ya mbele mkura amatara ugandere wa ufuwa waje kukazi uzi ukwari sutahan mkawarero maze kukira sa sutahan kuweri ura za matara nyumbe kubutase ataki nukise kan uwa waje kukazi uzi ukwari jino uhaburi sahan kongazi sa ukwari mkubu kwa sora ana ukwari ufatasafsezi anani masini mduze jose la mike na rumuriro mayaka huwe iyo uze rumbe ufatati na kiwazi akijimbe anja humande ndi hivu bichana na mirongo mukoza henga yuhinera kujya ku murango kandi nkacera utangarashe muhira mpanze inzu umunsi umuntu ashobora kumakura mu gatondo akagera saa kumi niba atarabona amatara ko tuvugana ejo nakoreye amafaranga 600 ashobora shisansa uyakoreye ku munsi uzoriha inzu kandi igisansa tuvugana urabona ko ari hafi saa sita n'ubu kuva mu gatondo nta matara baraduha.
Abanyagihugu bagasaba ishirahamwe Regideso gukora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kuronka umuyankuba maze akazi kabo kabandanye.
Bofika uburyo bushoboka abantu bose barakora mu bijyanye n'umuyankuba bakoresha umuyankuba bakarara igishoboka nimba ari ibikoresho bishobora kuba bizinze bakoresha bitamwe aho bishobora kuba badafite cyangwa nimba ari ibitoro bakoresha nko kuba hari abazakaye ko bakoresha n'ibitoro ubutuma babuduza mugasa kaburoba kuko hakubura rwose uwo zimba mugasa kaburoba ko shari cyose cya komine cyangwa na odere nshakwiriha itadandaje kuko dusanga kuguma uri mu ruhombo.
Kwa makenga ajanye n'ikena y'umuyankuba mu gisagara ca Ngozi uruganda rwa radio Inzamba agatakawe ntiturashobora kuronka kuri telefone urongoye ishirahamwe Regideso gisata co mu buraruko bw'igihugu kugira ngo atange umuco ku kigo kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo.
Javier Barugira arakenuye radio Inzamba agateka kawe amakuru twabateguye tewandaniza mu gisata c'amagara y'abantu. Ingingo ya leta iherutse gufata yuko abanyeshuri bazokwiga mu gisata cy'amagara y'abantu cy'ubuganga ari abantu mu mashuri ya kaminuza bazokwakirwa hakurikijwe intara bavamwo ngo ni ingingo atacifatisha kinini muri ico gisata. Ivyo bivugwa n'umuhinga mu vy'amagara y'abantu n'itunganywa ry'abakozi muri ico gisata Komeko nakuze akurikiranira hafi kandi ivyerekeye amagara y'abantu mu bihugu bitandukanye harimo n'u Burundi kugira ikibazo c'ubukene bw'abaganga mu gihugu gitoregwe inyishu. Komeko nakuze akabona ko ahubwo ko leta yari ikwiye gucira imbere ubumenyi n'ubushobozi bw'umuntu hanyuma ikarondera abo baganga iravye ubukene bwabo mu ntara zitandukanye kanye.
Ikiba gikenewe abakenewe yuko haboneka abaganga, haboneka abashoboye gukorera abanyagihugu cyane cyane bariya bari mu bice biri kure cyane kandi hagoye gushika. Tuvuze kure, tuba tuvuze uhereye ku mugwa mukuru kuko niho cyane cyane abantu babona ko ariho hafi ubwo niho baba hari abitunganije, niho byose bitunganirizwa. Nawe ubundi bwobwo bashobora kuva mu ntara imwe bagakora mu gihugu cyose. Turayibona nk'abaganga mu bihugu bimwe nk'ibyo abaganga benshi nko muri za Cuba, twayibonye mu byigwa byabaye yuko bashira hariho hose imbere bakashira no mu bindi bihugu. Umuntu yanka kujayo ariko aravuga ati niyo najayo umwana wanjye singomba ko yiga amaja hariya, hanyuma akavuga ati sindonze n'uburyo bwiza bwo gukora ndi umwe hariya akazi karansi zazishije, hanyuma nta bikoresho mfise singira n'uwo dufatanya aza rimwe rimwe cyangwa kisibira, ni ukuvuga ibyo bita supervision encadrement, hanyuma nta gashibuka gute kuko aha nzohakura ikintu kizomfasha mu gutera imbere, ni ukuvuga nkabya tuvuga za formation continue, ni ukuvuga bakavuga ati giye ko nagiye ino ni giye bazoraba we wabona ko agiye yahubwo arungitswe iyo umwana rya nyina ntiyumve mu bushikiranganje ntibazomenya yuko uriya akeneye kuja kwiga bazoshyiraho bajya baboneka bambaye hajyago biregenyeza bashyiramo akariro bagaragara nawe akagomba ati yinge nanjye nje ahagaragara ngaragare mu bandi. Ugasanga rero hariya ariko bariko baranabahawunga rero hajya bakeneye kubarungika gukora bakurikije de strategy, ni ukuvuga integuro izwi n'abo bakozi izwi na waganga bonyene no kuvuga abantu bakaba bavuga bati twebwe tugiye hariya turafise bizoduha nakugira karusho
kome kona koze asaba kandi leta y'Burundi gutunganya ukundi gushasha ico gisata c'abaganga mu ntumbero yo kubaronsa ivyankenerwa mu kazi kabo ikirinda no gukoresha nkunzi canke akamwana wa mama canke vya politike mu kubashinga amabanga yo kurongora abandi no butumwumvirize
nta kintu kibabaza cyane nk'ukuba uri umuntu uzi umwuga ukaburisha ukoresha ni nk'umurimyi afise ingufu yabuze isuka akaburisuka ikarishye yukurima urumva naho nyene ni kagahombo gakomeye kuri leta ubwo turamaze kubona ubu baravuga yuko abantu barenga 21 ku ijana bashobora kuba bitaba ina imana muri ziriya ntara kubera kubura ubuvuzi bwa hagufi buba bunyarutse bubafasha batarasindikana hanyuma hariho rero ibituvuga byo guhabwa ubuzi no guhabwa aho baje gukorera bikurikije imvo zitari izijanye n'umwuga no kuvuga ugasanga zijanye n'ibyerekeye politike ugasanga zijanye n'izindi imvo za cene wabo z'intara ariko ntibidakurikije umwuga nyezina kuko abanyamwuga burya barazinanye baraza tujye muntu turamuzi ubushobozi bw'ibyo yuturongora kandi bamuhaye ko kazi yo dufashaga dukorera neza ibyo rero ugasanga iyo bitariho nibyo bikuye gukosorwa niyo leta bakareka rero ku ha akazi cyangwa guha ibiti bahonyoye ku bandi bari babishoboye kuruta kandi babizi kuruta ibyo rero biratuma abantu abakozi badebukirwa naho urundi kwariye ntibagiye n'umutima mwiza wo kujayo bashitseyo naho ntibakore ugasanga bariko barasibira canke babuze ibikoresho canke naho barazahajwe n'akazi kenshi bakabura n'ikibasimbura bagaca bahitamo rero kuja kuraba handi bakava mu gihugu bakagenda kuja kubaronderera mu ntara kumbe byo bifite izumvo zindi za politike ntizifise imvo z'ukugira ngo abanyagihugu baronke abakozi bakwiye kandi babyigiye mu gihugu cyose kandi nk'uko bitegerezwa
mu gusozera ano makuru y'inkino imbere yo gusozera mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru yindwi yaraye iranga ihabaye inkino nyinshi ku munsi wa kabiri n'uwa gatatu ku wa gatandatu no ku w'Imana kundwi igira 23 Vitaro iracari ku isonga ikaba irusha amanota 10 yose Flambeau du Centre igira kabiri nayo mu mashure yisumbuye higanwa ry'umwaka ejo hariya igitega niho ryarangira reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyunge ko
higanwa ry'umupira w'amaguru mu mpera z'indwi twaraye turangije ryari rigeze kundwi igira 23 inkino zikaba zabaye ku minsi y'Imana ku wa gatandatu ikano hagati mu ndwi zikaba zarabaye mu nkino zabaye rero twovuga nk'insinzi ya Magara Young Boys ku munsi wa gatatu yirahiye Kayanza United igitsindo kimwe ku busa insinzi ya mbere ya Magara Young Boys kuvihiganwa rigitangura uwo munsi nyene Rukinzo yatsinze Message Ngozi 2-1 kuri uyu w'Imana Vitaro yatsinze Tigre Noir 3 ku busa Bomamuru nayo yari maze inkino zitatu idatsinda yatsinze Rukinzo kimwe ku busa gushika ubu Vitaro niyo kiri mu kibanza ca mbere vyifata kibanza n'amanota 58 ya kabiri ni Flambeau du Centre n'amanota 48 mu kibanza ca gatatu hari Musongati n'amanota 45 ikaba inganya na Message Ngozi ariko Musongati ikayirusha ibitsindo Magara Young Boys n'ubu ni ikiri mu kibanza ca nyuma n'amanota 5 n'ibitsindo 45 imaze gutsindwa iganwa ry'inkino mu mashure yisumbuye naryo kuri uyu w'Imana igitega niho ryarangira umupira w'amaguru mu bahungu Lycée Technique de la Plaine yatahukanye igikombe ihejeje gutsinda Lycée Technique la Colombe ibitsindo 2-1 mu bigeme igikombe catashe kuri Lycée Saint Basile yatsinze Lycée Bukinga y'Ibubanza ibitsindo 5 ku busa muri basketball mu bahungu Lycée Saint Louis yatahukanye igikombe itsinze Lycée Notre Dame y'Igitega amanota 43-38 mu bigeme naho Lycée Mwaro yatahukanye nayo nyine igikombe itsinze Lycée Technique Saint-Luc amanota 53-44 muri volleyball Saint-Luc yatahukanye igikombe inyuma yo gutsinda Lycée Technique de la Colombe 7-3 mu bigeme Lycée Technique la Colombe yatahukanye igikombe itsinze Lycée Technique Saint-Luc 7-3 umushikirangaji w'indero yashikirije ubushimwe yamenyesheje ko inkino zose muri rusangi zasubiye inyuma mu mashure
aca hamagarira abayobozi guteza imbere inkino mu mashure barongoye.
Alessandre niyunge ko ara kenuye ngaha nyene duci dusozerera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwewe mwese mwariko murayakurikira bakoze bagendanje umwe wese mu ruhara yagize kugira aboneke bofite niyunge ko ndabashikiriza ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.